Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwireho neza inshuti mwese muduteze amatwi ni Edirwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze gutangariza abanyarwanda ko mu mezi atatu abanza y'umwaka utaha w'2021 abanyarwanda bazabagejweho urukingo rwa COVID 19.
Muri Afurika ubwo tuzaba mu ba mbere bashobora kubona urwo rukingo. Ndizera mu mezi ya mbere nk'atatu ane y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira cyangwa se nibitinda kugera mu kwa gatandatu tushobora kuba twabonye urukingo.
Uwo ni Perezida Paul Kagame ubwo yagezaga ijambo ku Banyarwanda kuri uyu wa mbere. Muryango wa Afrika yunze ubumwe uratabariza impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. U Rwanda rwongereye ingabo mu gihugu cya Centrafrique mu gihe havugwa ko inyeshyamba zishyigikiwe na François Bozize zirimo zisatira umurwa mukuru. Amahanga akomeje gufunga imipaka yayo ku Bwongereza nyuma y'amakuru ajyanye n'ubwoko bushya bwa virusi ya corona buvugwa muri icyo gihugu. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya ntimujye kure. Amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. U Rwanda rwongereye ingabo zarwo mu gihugu cya Centrafrique mu gihe havugwa ko inyeshyamba zishyigikiwe na François Bozize zirimo zisatira umurwa mukuru Bangui. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Leta ya Centrafrique imenyesha ko inteko zijeje gucungera umutekano zatewe n'abagabanya ubutegetsi bariko batera begereza umurwa mukuru Bangui. Leta y'u Rwanda n'iya Centrafrique byagirije François Bozize yahoze ari perezida kwashigikiye abagwanya ubutegetsi kandi ko ariko ategura coup d'etat yamara arabihakana. U Rwanda rwararumitse kandi inteko amajana n'amajana muri Centrafrique. Izo nteko zatangiye gutana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi muri icyo gihugu. Inteko zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe mpuzamakungu ONU zamenyesheje ko ibitero by'abagwanya ubutegetsi bariko batera bagana umurwa mukuru vyateshejwe. Bozize yarimwe uburenganzira bwo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi w'Imana muri Centrafrique. Uburusiya bufise abasirikare amajana n'amajana n'ibigwanisho bikomakomeye muri icyo gihugu bajejwe gukingira leta. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagwi yatangaje ko inteko z'Uburusiya zatumiwe mu gihugu hisunzwe amasezerano hagati y'impande zombi. Inteko zijeje gucungira umutekano zishyira hamwe ONU zizwi ku izina rya MINUSCA nazo nyene zararungitswe mu bice byo hanze y'umugwa mukuru guhagarika ibitero by'abagwanya ubutegetsi bafashe ibisagara bitari bike vyegereye umugwa mukuru. Perezida wa Centrafrique Faustin Archange Touadera yatangaje ko amatora yo ku munsi w'Imana azoba nk'uko byari bitegekanijwe.
Amahanga akomeje gufunga imipaka yayo ku Bwongereza nyuma y'amakuru ajyanye n'ubwoko bushya bwa virusi ya corona buvugwa muri icyo gihugu. Nanone Fidele Niyongabo ni ukomeza.
Kugara imbibe byatewe n'ubwoba abantu bafise mu makungu ku bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bwandukira cyane bwiyadukije mu Bwongereza. Igihugu cya Australia cyatangaje ko abanyagihugu bacu babiri baje bavuye mu Bwongereza basanganywe ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19. Buhindi, Polonye, Ubuswisi, Uburusiya na Hong Kong byatangaje ko Abongereza batemerewe ku butaka bwavyo. Inyuma yuko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson agabishije ku bwoko bushasha bwandukira cyane bw'umugera wa COVID-19. Ubuyapani na Korea ya Ruguru byatangaje ko biriko bikurikiranira hafi vyerekeye ubwo bwoko bushasha. Ibindi bihugu bitari bike byamaze kugara imbibe zavyo ku Bwongereza birimwo Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuholandi, Autriche, Ireland, Ububiligi, Israel na Canada. Ukwiyadukiza ku bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 kubaye amezi make imbere y'uko byari byitezwe ko inshandago ziboneka ku bantu benshi bikaba byatumye haba ubwoba bushasha kuri icyo kiza kimaze guhitana abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 700 ku isi n'abantu barenga 67,000 mu Bwongereza.
Ibihugu byashize umukono ku masezerano akumira Iran gukora intwaro za nukiliyeri byiteguye kongera kwakira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Perezida Donald Trump yari yarakuye icyo gihugu muri ayo masezerano. Nanone Fidele Niyongabo ni utugezaho iyo nkuru irambuye.
Ibihugu bigisigaye byateye igikumu kuri ayo masezerano yo mu mwaka w'2015 zerekanye no munsi kwa mbere ko vyiteguriye kwakira kugaruka kwa Amerika muri yo. Perezida wa Amerika Donald Trump yakuye igihugu ciwe muri ayo masezerano mu mwaka w'2018 mu kuvuga ko ahengamiye ku ruhande rwa Iran. Joe Biden yatowe kuba perezida yari muri Leta ya Amerika yateye igikumu ku masezerano n'igihugu ca Iran, tangaje ko azorondera kuyasubiramwo niyo Iran yasubira kuyubahiriza. Abashikiranganji bo mu bihugu vy'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi na Iran hamwe n'abaserukira umuryango w'Ubumwe bw'Uburaya batangaje inyuma y'inama yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video ko bababajwe n'uko Amerika yavuye mu masezerano yo mu mwaka w'2015. Iran yararenze ku bintu bitari bike yari yiyemeje gukurikiza muri ayo masezerano kuva Amerika yavuyemo. Yamara yatangaje ko ishobora kwihindukiza ku bijanye n'ayo masezerano hamwe Amerika yo kuyemeza gusubira kuyubahiriza.
Arakoze Fidele Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangarije abanyarwanda ko mu mezi atatu abanza y'umwaka utaha w'2021 abanyarwanda bazaba bagejejweho urukingo rwa COVID-19. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu bihe bisanzwe ijambo nyiri perezida yarigezaga ku banyarwanda binyuze mu nama y'igihugu y'umushyikirano, ariko kubera ibihe byo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 isirimo, iyi nama yarasubitswe. Mu ijambo Perezida Kagame yatanze hifashishijwe ikoranabuhanga, yagaragarije abanyarwanda uko igihugu gihagaze. Perezida Kagame yavuze ko nta muntu wari uzi bizaba mu mwaka w'2020, ko nta wari witeze ku cyorezo cya COVID-19 cyakwira isi, ndetse u Rwanda rukaba rumaranye nacyo hafi umwaka wose. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye mu rwego rwo kwirinda, kandi yumvikanishije ko mu gihe gito rushobora kuba rwagejejweho inkingo.
Ibihugu bikomeye birashaka kwiheraho. Ibyo bihugu biragenda bigura urwo rukingo uburyo ibindi bihugu kugira ngo baruge birakomeye. Ariko ntabwo bizahera, hari uburyo bwitwa hari COVAX organization iriho ishakisha uburyo urukingo rumaze kuboneka, rumaze gusohoka, rwazagera no ku bindi bihugu nka Afurika. Dufite amahirwe nk'u Rwanda muri Afurika, ubwo tuzaba mu ba mbere bashobora kubona urwo rukingo. Ndizera mu mezi ya mbere nk'atatu ane y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira, cyangwa se nibitinda kugera mu kwa gatandatu, tushobora kuba twabonye urukingo rugira abantu umubare ruramira, nubwo bitaba ko ari abantu bose.
Umukuru w'igihugu yanavuze icyo u Rwanda rwiteguye gukora nyuma y'Ubwongereza hadutse ubwoko bushya bwa virusi ya korona buri gutuma ubwandu bw'iki cyorezo buzamuka ku muvuduko ukabije.
Ibyo niyo bikimara kuba iyo virusi nshya ishingira kuri iriya mbere coronavirus, abantu baracyabikurikirana kumenya icyo ari cyo, indege zihagarikwa n'iki, ubwo natwe turaza gusuzuma turebe uko tubyifatamo. Ntabwo twakwirengagiza gusa ngo tuvuge ngo abandi bahagaze, kandi twebwe dukomeze, turaza kubyiga vuba mu gihe gito turamenya natwe niba tugikomeza ibyo cyangwa tuza guhagarika cyangwa tukagabanya.
Ku bindi bibazo bya politiki y'u Rwanda n'amahanga, Perezida Kagame yasubije umudepite Caroline Maroni ukuriye komite ngenzuzi mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamwandikiye amusaba kurekura Bwana Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Perezida Kagame yagaragaje ko atatunguwe n'amajwi amaze iminsi yumvikana y'abasaba ko u Rwanda rurekura Paul Rusesabagina uri mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda ashinjwa ibyaha birimo iterabwoba, kuko uri mu makosa tabura abamubona nk'umwe.
Family, if somebody in the family does something wrong, it's not always going to be expected that all family members will accept that one of their own has done something wrong. They always try to say, no, we have had this history ourselves. You have, if you look at our past, you have a family, some in the family went and killed members of another family. So the remaining members of the family that did not commit the crime will always find it difficult to accept that their own actually did that crime, or they will find ways of covering it up or denying it.
Aragira ati no mu muryango iyo hari umuntu wakoze amakosa ntabwo mu muryango bose bemera ko yakosheje na amateka twabayemo urebye hahise hacu twagize imiryango bamwe bajya kwica bo mu yindi miryango abasigaye mu miryango batakoze ibyaha biragora kwemera ko umuntu wabo yakoze icyo cyaha bashakisha uburyo bwo kumuhishira ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu yasobanuye imiterere y'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gihugu cya Centrafrique.
Additional force we sent there under a different arrangement is simply to make sure that we can contain any situation that either is aimed at disrupting the elections and also that any groups that would target our forces, so this force would really deal with the matter and without being constrained by the other rules of engagement. So at the same time operating within a legitimate and legal framework.
Ingabo z'inyongera twohereje ku bwumvikane bwihariye zigamije gusa kudufasha gukumira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kigamije guhungabanya amatora cyangwa se umutwe wari wo wose wakwibasira ingabo zacu hatabayeho kubangamirwa n'amabwiriza agenga ingabo zacu zihasanzwe bakabikora kandi mu buryo bwemewe kandi bwubahirije amategeko. Agarutse ku kibazo cy'umutekano mu karere u Rwanda rutuyemo, Perezida Kagame yumvikanishije ko u Rwanda rwafatanije n'ibihugu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano muke mu karere ndetse ko rugikomeza gufatanya n'abaturanyi. Yavuze ko kugeza ubu hari ibitararangira neza, atanga urugero mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu cy'u Burundi, gusa Perezida Kagame avuga ko hari ibiganiro biriho bizakomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ko amaherezo bizabonerwa umuti. Mu burengerazuba ariho hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu yasobanuye ko umutekano wifashe neza nyuma y'impinduka y'ubuyobozi yabaye muri iki gihugu, gusa yumvikanishije ko ikibazo gisigaye nanone mu majyaruguru aho u Rwanda ruhana imbibi n'igihugu cya Uganda, gusa naho akabasanga amaherezo bizakemuka. Muri iyi gahunda yo kugeza ku Banyarwanda uko igihugu gihagaze, yanaboneyeho umwanya wo gusubiza ibibazo byabajijwe n'abanyamakuru ndetse n'abaturage bari mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu bakurikiranaga iki kiganiro. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kuri uyu wa mbere, abagize urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga barahiye n'umuhango wayobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye uwo muhango.
Ah, Ahora mugore y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bw'umugwa mukuru butunzi Bujumbura President Evariste Ndayishimiye yarazindukiye kwakira indahiro z'abagize sentare yubahiza ubwizwa nshingiro bemejwe mu nduheze n'inama nkenguzamateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu bwiwe abagize urwego n'abashinga amateka hatibagiwe umushikanganje wa mbere yarengiye ome bunyoni bari bahashitse nabo nyene ku rugero rwa Valente Bagorikundaro we kuramutse wa sentare yubahiza ibwizwa cyo arayandi mu gihugu abandi bacamanza batandatu bagize urwego nabo nyene barahiye kutadome nibanga
Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le Président de la République et le peuple burundais, moi,
Agira ati imbere y'Imana isumba byose umukuru w'igihugu n'abarundi bose jewe Bagorikunda Valente umukuru wa sentare yubahiza ubwizwa nshingiro niyemeje kubahiza ubwizwa nshingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kurangura ibyo njejwe mu bwizigirwa ntahengamye no mu bwigenge kugumya ibanga ry'ibiva mu mwihwezo w'imanza n'ukwitwara buri gihe mu cubahiro umugwi mushasha wabagize sentare yubahiza ubwizwa nshingiro ntushimagizwa na bose na cyane cyane ahugaya bakaba bafatira ku mukuru wabo yigeze kumushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika umunyamategeko Janvier Bigirimana arongoye Tournons la page Burundi agira ati
kwibaza yuko hoba ari kigiye guhinduka kwibaza ko zoba ari nk'indoto umugabo witwa Valente Bagorikunda n'umuntu yabonetse cyane ku butegetsi bwa Nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugambo David Dede nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe aba nyamugambwe mu Tsende FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu ibyo byabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi twovuga nk'abantu bahanira gato ya kazi n'umuntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na Tsende FDD abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imigwi y'amatohoza yagirashigwaho muri 2015 n'inyuma yaho
bigira imana yibutsa ku isentare ya rwego rukomeye cyane mu gihugu
cyane iyo haduse injyane mu bya politike n'urwego ruba ruhambaye cyane kuko hari gihe rutegerezwa guca imanza zikomakomeye nk'iyo harabitwaye bavuga yuko amatora yibwe nk'iyo harabitwaye bavuga yuko ibwirizwa shingiro ryaho nyanzwe n'ibindi novuga yuko dusuye inyuma kandi nta n'ukundi byari kugenda umugambwe CNDD n'umugambwe uzi gutora abantu mwe nabo cacane ko ari umugambwe uzi kwikumira ko ibintu byose
sentare yubahiza ubwizwa nshingiro igizwe n'abacamanza indwi umukuru wayo n'icegera ciwe abacamanza batatu barimo umukenyezi bazosasa nk'abamaho n'abandi babiri bazosasa nk'abatamaho ibitigiri vyarubahirije ubwoko nk'uko amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwizwa nshingiro nyene bibisaba bane mu bayigize n'abahutu mu gihe batatu ari abatutsi Eroje Urika neza Ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Umuryango wa Afrika yunze ubumwe uratabariza impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Ishami ry'uburenganzira bwa muntu ry'uwo muryango ritangaza ko rihangayikishijwe n'amakuru yo gushimuta no gufungira ubusa izo mpunzi. Ibyo kandi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Tanzania. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umuryango w'ubumwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohote uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania wo mujyango werekana ko ariho hotegwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi mwitangazo jigisata cy'ubumwe bwa Afrika kijerwa gateka kazi na muntu kimenyesha ko cyaronse amakuru ko ari abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cha Tanzania baburabuzwa bicwa bafungirwa ubusa banyuruzwa ndetse akagiraho abatwagwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu bahunze bavamwo mu rugo rwandiko ijwi rya Amerika rifite ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata honorable commissaire Maya Sahili Fadal yemeje ko amaze kuronka maraporo menshi adondagura amabi impunzi z'abarundi zibayemwo mu mezi aheze ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo ayo makenga abaserukira impunzi z'abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi harimo umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika ubu n'umwe mu baserukiye abandi
turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cyayo kijejwe impunzi cya HCR riturondere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira twavuzemwe kandi amabi bakorera impunzi z'abarundi wariwe wese afise impuhwe ku mpunzi z'abarundi azofasha dutegekanya kuguma twitabariza
ijwi rya Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku iryo hohoterwa rirarimenya Tina Gedi umuhanuzi ajeje kumenyesha makuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba karere ka Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika aravyemeza uwo avuga ishami gita impunzi komosi komosi mu butumwa yaduhaye yagize ati kuvaho habereye amatora mu Burundi abategetsi b'u Burundi n'abatanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka twebwe nka HCR twarafashije abarenga 2,026 bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo nyamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo akabatakundi bari bafise bagira umufasoni Maya Sahil Fadel w'ubumwe bwa Afrika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi Nduta na Nyarugusu ko batemerewe gutembera uko bavyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira kuri ico kibazo ishirame hase rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya Tanzania Tina Geli yabwijwe rya Amerika mu butumwa bwihariye ati sivyo HCR ntagiye kugwa na kimwe canke ibyo ryahora riha impunzi yigeze rihagarika ahubwo ni kwitegeye kujya abategetsi ba Tanzania twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa rurahagarikwa twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi ishyirahamwe CBDH vikari rihani agateka k'impunzi rirashima ko amabi ryamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi Leopold Sharangabo icegera cy'urirongoye yijeje ijwi rya Amerika ko ari ntambwe nziza izotuma abo barundi bakingirwa
ibyo rero bikaba byarerekanye neza ko ibyo twavuga byose kwari ukuri kuko kuva mu mwaka wa 2018 twamye dusemerera twerekana ko impunzi z'abarundi muri Tanzania zigeramiwe zihicwa zinyuruzwa zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu cya Tanzania ariko ntibyumvikane ubwo rero ko amakungu nayatanguye kubona ko igihugu cya Tanzania kigirira nabi impunzi rero tukabusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya Tanzania ugasaba sentare nyafrika yagateka kazi na muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane impunzi nyinshi yagira fata nyinshi yagira zitwara i Burundi mbere hariho n'uburorero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zifungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza
ijwi rya Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu muri Tanzania kugira ngo agire ico abivuze ko yamara ntivyadukundiye ko tumuronka ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze ku 11 uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri ico gihugu ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta ni Tenderi yagize ati harageze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi twifuza ko umwaka uzawe 2021 uzorangira mwese mwamaze gutahuka ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimo azohava asambugwa
turafise amakenga n'ubwoba yuko mu gihe azabasigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tatabarije tuzoja abahunguka bagahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima bakadushyira mu zindi nkambi cyangwa bakadukura ngaha muri Tanzania bakadushyira mu kindi gihugu
Haiser cyo kimwe n'ubumwe bwa Afurika basaba Tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera nyabuna icyo yuko icyubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi Pierre Claver Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Tugume muri Tanzania ikibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli ni mu gihe bahabwa ibiribwa bitinda gushya bigatuma bakoresha inkwi nyinshi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovini yasuye iyo nkambi aganira na zimwe mu mpunzi zihatuye
Reka hanahwe batyo tuzikuye aha twagiye ngira ngo impoko zikibika twavuye mu hira 14 zomane ndwizi uraruhuka wohoera wopfiye inyuma y'ibihugu gasubirayo nta nk'umuntu arosubirayo mu ndwi tangura nyene yarayo busa ngaha twasenye dufiye ya masura vye naburagwayo arabafatanye ne beshi kweri barata imbagetse nyuma y'inkambi bagiye gusenya amatse gohera abantu beshi kweri umuntu agiye nyene abona karutse ningorane
kuduhimiriza yuko twokora amaziko baranje kuduhimiriza ariko natwe turaraba ati noneho kokora amaziko kandi ducana hanze ni kuvuga ego baraje kuduhimiriza yuko twokora ayo maziko akwiriye gucana inkwi nkeya twaragerageje kuba twoyakora ariko turiko turacana ducanye hanze mu gihe kandi imvura ishobora kugwana nyama na nyama ziko yakijambire tuyakoze turasanga nyene imvura yagwika yonona nibaze yuko natwe ko bodishikira kumbure bakadufata mu nda tukaronka igikoni ko bamwe bamwe ego twese harimo abishobora bashobora no kubyiyubakira ariko bamwe bamwe hariho abatabishobora
ntuta mu ishyamba arabaza baramugaye atagatundu bagwaye mutima twasabye gushyira mu idufasha udukwi tukacara kandi urabona bose nabo kandi urumva nabo ntakundi nuko tubona nuko ari kugwa abana tuvya babyagwa nabo twabyaye bagenda mu ishyamba bakabagirira nk'ifura mbi bitashoboka
turasaba ko badufashije imbabura baduha amakara yo kubicana nyine hadira ko dusenya twafi amaze tuvuga ati niwe tabatwindi myahi mu bitugu niye dusenya nyine amasari hejuru
Tukacharize inkingi nyinshi kandi ubushaza nako budasha inkwi rero zigasha zitukura cyane kubera budasha haraho ubwo bushaza bumaze kudasha tubukura kuko nyene budahe
Kachitufa kujuko nyele kukubela tangwitu fisi.
Kweba atu igishijayi uko dushiramu rukiru umwe. Ugo rukiru umwe reero nilondereza nyene kwa ako zinyene. Hanyuma tukakoreshu rukiru umwe nyene. Ugo rukiru umwe mugabo kukubela abisangu nyele duke kumisha zabudasha. Chabisa wa yuko hacha agende mwinyishi. Haji mwinyishi bika chabisa wa nyene yuko agende mwinyishi chane kukubela yene kumisha zabudasha.
Ee tuwa sawa nyene yuko wotufashu nyene wotuhereza. Kaza watu hangene himba wala wakara mwinyene wuzawa wala dufasha nyene kubinu bijanye n'ukukara kugira umuntu hari nko ubu hatweke hari mwabusanga bagwaye asima amaso umutima bikorera n'irya misi yomaze ntabakiyimaze cyacyo sanga rero ni ngorano.
Shuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru wayashyize hamwe ni Fasil Gebeho. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.